Tulabara mkije mgebge mge semana nyagutega matui hadisa nganiro kazeo makuru mkirundi tuashikiri za kuruno mutaga na yaka wagizo ningi ngonguru nguru zikurikira. Hazindutse humvikana amasasu mitumba ya Dondi, Kayange na Masare muri komine Musigati ntara ya Bubanza. Amakuru ava mu gipolisi akavyemeza akavuga ko bariko bakurikirana ibiriko biraba kandi ko ibintu biriko birasubira mu buryo. Na imfumbire mu bwoko bwa fomigera ku matoni indwi yiyongera nako ku matoni bihumbi indwi yiyongera ku mfumbire yari yarategekanijwe ngo irikirashikanwa mu ntara. Ivyo bigashikirizwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yemeza ko imfumbire yari yarategekanijwe irengeye iri ari nke ugeranije n'iriko irasabwa. Na indwara y'ibigoga yo mu bwoko bwa scarlatine ifatira mu mihogo ahanini igafata abana ngo irashobora gukira murano makuru ikaza gusigurwa n'umuganga yabinonosoye isangwe ikatsi. Turasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu bivugwa mu mutekano. Hazindutse humvikana amasasu mu mitumba ya Dondi, Kayange na Masare muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza mu gatondo ko kuri uno wa kabiri. Amakuru avanga akamenyesha ko arabajeje umutekano bo bariko bakurikirana abantu bitwaje ibigwanisho ngo bo bariko baduga mu mitumba yo muri iyo komine. Ariko amakuru dukesha ubushikiranganje bw'umutekano akamenyesha ko igipolisi kiriko kirakurikirana ibiriko biraba kandi uko umutekano kandi wifashe muri iyo komine. Icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akaba yatumenyesheje ko baje kugira icyo bashikirije hanyuma. Naye bakokayi batatu bakorera mu bituro by'imiduga ibuta no mu Kivuruga muri komine n'intara ya Bururi baridegembya kuva kuri uyu wa mbere inyuma y'indwi ire hafi bafungiwe mu gasho y'igipolisi ngaha i Bururi. Buramatari w'intara ya Bururi yafashe iyo ngingo ibatezurira akabategeka kuba barahagaritse ibikorwa byabo kugeza ubaserukira ku rwego rw'igihugu yishikiye ngaha i Bururi kugira ngo yigire hamwe n'intwari ingene icyo gikorwa corangurwa neza. Abo bakokayi bakaba bari bafashwe bagirizwa kugaragaza kugarariza nako mu ngingo y'intwaro ibahagarika mu byo bariko barakora ivyo abo bagirizwa bahakana. Ano makuru turabandanya mu bijanye n'uburimyi. Ifumbire yo mu bwoko bwa fomi ubushikiranganje bwari bwarategekanijwe ngo iri munsi yiyisabwa n'abanyagihugu. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Emmanuel Ndorimana akaba yamenyesheje ko itoni ibihumbi indwi z'ifumbire fomi ziyongera kuzari zaratekanijwe ziriko zirashikanwa mu ntara ngo zihabwe abanyagihugu. Agasaba abajejwe umutekano n'intwaro ko boraba bagakurikirana ingene iyo mfumbire iriko iratangwa nayo imiti yica udukoko ngo ikaba yaramaze gushikanwa mu ntara. Tumukurikire.
Dore uno mwaka ku bigori turababwiye ko n'imiti ivura canke yica ubukoko tubangamira imirima nayo nyene yamaze gushikanwa mu ntara mu buyobozi bujeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Ariko naho mwumva iyo myiteguro turiko turabona abene igihugu bamwe bamwe batwitura bafise imyitwarariko y'ifumbire. Twashaka bamenyeshe ko cyo kibazo bushikiranganje uburimyi ubworozi n'ibidukikije tukirikira hafi kumusi kumusi dufatikanije n'abayobozi bihinguriro fomi. Twagomba tubamenyeshe uko ibintu byifashe ubu. Ibiharuro dufise uno munsi duhabwa na post leter na fenakovu aho abene gihugu aho barihira byari amatoni ibihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana indwi ku igenekerezo rya 14 Gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na 19. None ubu bikaba bigeze ku matoni ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana abiri. Ifumbire ingana n'amatoni ibihumbi ijana na 19 amajyatanu mirongo umunani yaramaze gushikira abene gihugu ku igenekerezo rya 14 Gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na 19. Kuri itariki tugezeko ayandi matoni ibihumbi indwi ariko aregerezwa mu bene gihugu ku ntara gushika ku mazone. Uwo mukiringo turiko turavugana tumaze dushikana ku matoni ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu n'amajana atanu na mirongo umunani. Turavyo ibyo biharuro turabona ko atangorane zihari ariko turavye umurindi w'abasaba ifumbire ingene ubukene uguma wiyongera turafise amakenga ko iyo fumbire iriko irasabwa itobiriko irakoreshwa yose mu mirima muri iki gihe cirima byongeye kandi dufatiye kubiharuro ubushikiranganje bwari bwatekanije turabona ko ifumbire yasabwe iruta iyo ubushikiranganje bwari bwatekanije ibyo bitwereka ko abene gihugu bahurumbiye cyane ifumbire tuyikorera hano mu gihugu cyacu kubera ivyo byose ubushikiranganje bwagomba bumenyeshe ibi bikurikira ko ifumbire iguma yegerezwa abene gihugu ikongera igatangwa mu guhera kubarishe ingwati ubushikiranganje bugiye gukurikirana neza ko ifumbire iriko irakoreshwa koreshwa ico yagenewe tugasaba abajejwe intwara n'umutekano ko bodufasha kurikirana ico gikorwa no kuraba ko atafumbire yoba iriko iradandazwa ku isoko mu gihugu canke hanze y'igihugu
isanganiro inami sumbingi
ano makuru mu Kirundi arabandanya ubwihisa hazitandatu n'iminota 34 ibarabara rihuza komine Nyabitsinda na Kinyinya mu ntara ya Ruyigi rirangwamwo ibinogo bamwe mu banyagihugu wo muri iyo komine ya Nyabitsinda bakavuga ko bigoye kwiyunguruza muri iyo barabara nayo umuhanuzi mukuru wa Buramatari Valerie Nkeshimana akavuga ko ico kibazo bakizi kandi ko bariko baragerageza kugitorera umuti Vestine Butoyi.
Tuli mwibarabara riva muri komine Nyabitsinda rija muri komine ya Kinyinya uva mu gace ka Nyabitsinda werekeza ku mutumba wa Kirungu hari binogo muri iyo barabara bituma imodoka mu kuhaca yisunga ku ruhande rumwe rw'iyo barabara kubera ububi bwaryo mwe mu banyagihugu muri komine Nyabitsinda ashikiriza ko ata modoka zunguruza abantu n'ibintu zikunze kuboneka maze ngo bigatuma n'ibidandazwa bizimba
ibidandazwa ubwa mbere bimushikira bizimbye hanyuma umunyagihugu ntashobora kwiyunguruza ngo aje gusuma kure kubera izo modoka nta zihari baratinya kuzigura kubera zicazipfana ingo
nayo nkiyo umugwayi bibaye ngombwa ko bamujyana ku bitaro biri muri komine Kinyinya ngo bamushika nayo yarembye
iyo umugwayi bamutwaye kwa muganga hakwiri ivuriro ry'Inyabitsinda bikagorana bigasaba yuko aja ku ivuriro ryo mu Kinyinya ibarabara ni ribi cyane riguma ricekura umugwayi agashikaho yarembye yononekaye
eka ngo namasanganya ntabura mu iryo barabara ryamaze kononekara
ndufate bariko baracekura ivyuma birahononekarira nyarugasanga abantu baragize ingorane amasanganya kaba bivanye n'ibinogo biri mu mabarabara
umuhanuzi wa mustanteri wa komine Nyabitsinda jeje by'intwaro n'imibano tasien ntigahera avuga ko nibikorwa byo kuzibira ibinogo bagerageza gukora bafatanije n'abanyagihugu ari by'imfaga gusa agasaba ko bo basubirira mu iryo barabara
kugira ngo ugende neza twosaba abafasha cyangwa leta nyene ikaduronsa amabarabara meza akomeye ashobora kuduhuza n'amakomine yandi kuko nk'uva mu Nyabitsinda ukaja mu Kinyinya ntabwo byoroshye uva mu Nyabitsinda uja mu Gisuru ntabwo byoroshye
umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Ruyigi Valerie Nkunzimana ashikiriza ko kibazo bakizi ko vuba iryo barabara rigiye gusubigwamwo co kimwe na yandi yo muri ako karere atameze neza.
Festine Butoyi urakeneye tuve ngaho mu Ruyigi tugaruke ngaho mu gisagara ca Bujumbura aho bamwe mu banyeshuri bafise ubumuga bwo kugigimiza bamenyesha ko bagira ibibazo vyo kudatahugwa na bagenzi babo abanyeshuri twasanze bagenzi bacu basanze ku ishure rya Mirango ya mbere bakavuga ko bishika bakanatwengwa nkiyo bariko bishura ku bibazo mu ishure mu ishira hamwe ry'abagendana ubumuga bwo kugigimiza bakemeza ko iyo ngorana abanyeshure bayizi ko bayigira Pacifique Mahoro icegera curongo iryo shira hamwe agasaba leta ko yofasha mu kurondera abahinga bavura ubwo bumuga bavuye mu bindi bihugu n'inkuru twateguriye na Marie Claire Kazeneza
cyane cyane abanyeshuri baranuenga cyane
kunavuga
abo ni bamwe mu banyeshuri biga ku ishuri shingiro rya Mirango ya mbere bita ku Bafaransa abo bana bafise ubumuga bwo kugigimiza barashikiriza ko bimwe mu bibazo bagira aho biga ari uko bagenzi babo batabatahura nk'uko unavyivugira
ye mu ishuri ntibanahura cyane cyane abanyeshuri baranuenga cyane ndashavura ndabareka je singwana je nashaka no mvugi jambo Bale kakunu enga.
Dinye dusabe numwe mubigisha abo banyeshure asigura kwa kuri bishoboka kugira abandi bana ntibabatwenge mugihe baba bariko barishura mu ishure.
Abo banyeshure ucinjira bifata nk'abandi. Gusa iyo ubabajije nk'ikibazo hari ukuntu bateba kwishura bagaca bisaba yuko ubarindira. Mugabo rero entreta uri kurabarindira abanyeshure bacaba batwenga. Rero bagaca bagira complex yo kwishura nko munyu musubiye kubaza ikibazo aca tinya gukiriza. Je kubera mba ndumurezi ndarindira akishura hanyuma gaheza mugaba bana nkaguma ndabwira ati ni murindira heze hanyuma nkaraba ingene ndabakaruma bakareka kuguma baza baramugora bakabanza bakamureka gaheza mugaba ntikibuza yuko batwenga.
Pacifique Mahoro ni cegera curongwe ishiramwe ry'abagenda no bumuga bwo kugigimiza mu Burundi arasigura ko hambavu ivyo bibazo vyo kumashure no mu kibano badatahugwa.
Nko gusaba ubuhubuzi hari igihuja gukora ikibazo cucu kuvuga hari igihe usanga batagufashe kuko usanga gosi begeye canke ukajama ntuza inama atari ku ishuri gutanga iciyumviro cawe bikakugora canke bikanka mu kwanka yuko bagutwenga umaramara gusanga uciye uhita itamwo ukutavuga.
Mu gihe kuri wa 2022 gitugutu ahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahari wabagigimiza iryo shirahamwe risaba leta gufasha mu kurungika abaganga b'abarundi mu makungu gukurikirana ivyigwa bijanye no kuvura ubwo bumuga kuko hano mu gihugu abahinga bavyigiye badahari bakanasaba mbere nuko botahugwa mu buzima bwabo bwa misi yose.
Marie Claire Kazineza urakenuye uburyo bwo gukoresha budakwiye kuba atabigo biri mu gihugu hagati no kudashobora kwandika mu buryo bwa none nkuko doing business bishaka ni bimwe mu bibazo ikigo APIC ishinze guteza imbere abanyamitahe kigira bikaba byashikirijwe n'umuyobozi mukuru mfata kibanza w'ico kigo APIC uyu wa kabiri ariko hatanguzwa indwi yahariwe imyaka 10 imaze ico ki iheze nako ico kigo gikora. Serge Nsabimana akaba yashikirije ko ikigo API kigishima ico kimaze gushikako.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ano makuru mu Kirundi arabandanya ugufata umuntu umugwi w'abantu ukawugeranya n'ibikoko canke ibindi bintu ngo birashobora gufatwa nk'imvugo ibibugwanko. Remi Habyarimana wo mu kigo c'ivyizigiro agasigura ko hariho uburyo bwo kwirinda gukoresha bene iyo mvugo nk'akarorero mu gutegura neza ijambo ryo gushikiriza abantu iki gice kigira kabiri ca bucana yandi yo gusigura ico ari co imvugo ibibugwanko tukaba twagiteguriwe kandi na Aubin Niyonkuru.
Ururimi rwose ngo rurafise amajambo akoreshwa mu gutanga ubutumwa kanaka ariko ngo birashika aho umwe wese akoresha amajambo adatumbereye ariyo avamwo ya mvugo yo kubiba urwanko. Remi Havyarimana:
hariho umugumo amajambo abazwi mu rurimi rwariko rwose ko ari amajambo atari meza. Hashobora kuba n'amajambo igihe bimaze kumera nabi muri ya migwi ibiri aho abantu baca batangura kubona yuko kugira wumve yuko ujya muntu ameze nabi kumugereranya n'ibindi bikoko canke ibindi bintu bimeze nabi ugasanga rero uwo muntu niyo nakubarira ko ari inzoka uca wumva nyene ko ni ikintu kimeze nabi. Hakaza rero n'umugwi wa gatatu aho rero baca bagerageza gusa nk'abagereranya usanga bamaze kuvuga ko umuntu yamaze kuba ibintu wogereranya image ugashira mu mutwe w'umuntu igicapo umuntu ntakiri umuntu ahubwo yabaye ikintu.
Iyo amajambo nk'ayo akoreshejwe kenshi ngo birashobora gushikana ku gutana mu mitwe hagati y'imirwi ibiri. N'ubunyene isiguro zitangwa na Remi Havyarimana bo mu kigo c'ivyizigiro
biba bigeze ahantu buca ivyago biba muri iyo migwi kuko aho bahageze abantu batangura kumenya yuko abantu batakira abantu numva ubuntu bwo bwamaze kuhaba haba hasigaye ubukoko no kuvuga igikoko niba gikomeye vyizura citanga.
Arongera agasigura uko umuntu yo kwirinda amajambo abiba urwanko
ku bwa mbere imvugo tuba turiko turagira tumenya yuko amajambo dusohokamo afise ubushobozi bwo gukiza cyangwa bwo kwica kibaza ibyo bibazo mbega ubwo ntibabivuga ko kubera ibindi batambariye bihava bituma nje mu isanganya intambuko ya kabiri no kwishira mu kibanza cy'uwo muntu mbega uwo bisigikoko niba nawe ari kwanyito bica bigenda gute nico gituma vyo bavyiza imbere y'ukuje imbere y'abantu benshi bakaba bafise ibyo bateguye bakagenda kuvuga ibidasunitswe n'ivyo bumvise canke babonye mu bishobisho byabaje kubumviriza
iyo uri kwakoresha amajambo aca ivutu kubera igihagararo kanaka unongo akwiye no kwishira mu kibanza cyumva ayo majambo kuko nawe nyene gutanga ubwo butumwa ejo ashobora kuba ari mu bumviriza ubutumwa butangwa nabandi
Obeni yonkuru rakenu imbere yuko dushikira bucana yandi yamagara y'abantu inkino za Ligue des Champions ku mugabane wa Buraya ziraza kubandanya kuri no wa kabira aho ziza kuba zigeze kundwa igira gatatu umugwi wa Real Madrid wo mu gihugu cha Espanya kaza gutana mu mitwe n'umugwi wa Galatasaray wo mu gihugu cha Turkiya akaba ari gihisaha zitatu urundi rukino rukaza guhuza umugwi wa Atletico Madrid wo mu gihugu cha Espanya uza kwakira umugwi wa Bayern Leverkusen wo mu Budagi gihisaha 12:55 hadisa nganira kaza kubashikiriza kibiriraho urukino ruza guhuza umugwi wa Real Madrid hamwe n'umugwi wa Galatasaray akabaza kuba ari gihisaha zitatu zijoro
uracha bugacana yandi mu magara y'abantu
Indwara yo mu bwoko bw'ibigoga mu Gifaransa bita scarlatine ifatira mu mihogo nkuko bishikirizwa n'umuganga yabinonosoye mu kuvura indwara z'abana agasigura ko uwo muganga Aline Amelini Jimbere agasigura ko ikimenyetso nyamukuru cy'iyo ndwara ari uko ururimi ruja ko uduhere duto duto uyo muhinga kamenyesha ko iyo ndwara hanini kalira abana kandi gashobora gukira yivuwe bucana yandi yamagara y'abantu na ohonera muco
ubwoko bw'ibigoga mu Gifaransa bita scarlatine ni ndwara ifatira mu muhogo cyo kimwe n'ubundi bwoko bw'ibigoga umuhinga mu kuvura indwara z'abana Ameri ninje imbere agasigura ko umugera w'iyo ndwara ugurirana bivanye n'ingene gicu kimeze
iyo ndwara kubatayizi itegwa na mikrobe iyo mikrobe nayo iva mu muyaga tuvuze mu muyaga no kuvuga ngo hari ubwoko bw'ama mikrobe uko igicu gihindutse ugasanga ubwoko bw'iyi mikrobe buragwirirana ubundi bukagabanuka niko bimeze
iyo ndwara ngirafise icitandukaniye ko n'ubundi bwoko uhukure se ubabare mukumira ibifungurwa canke ibinyobwa ngo hiyongera ko ibindi bimenyetso nko guhurigwa
ngo bwoko bw'ibigoga scarlatine no bwoko bw'ibigoga n'ukuvuga ngo izukwayo kuko kenshi tumenyere ko ibigoga umwana biranka kwamira gusa izanana n'ubushuhe abana barashuha bagahinduka mu kanwa bagatukura cyane ururimi imbere rukamera kujya kw'inkere no mu muhogo usangamwo kimwe haba hajemwo amashira yavyimbye cangwa ugasanga haratukurije cyane gusa kenshi na kenshi imbere n'umubiri wose urakwigwa umubiri umwana agahurigwa rero hari abaca bibaza ngo nagasama abandi bakibaza ngo yakanzwe abandi bakavyibaza kwisha ariko ugasanga n'ubwoko bw'ibikoga kumbure nagasama ariko nubwo bo byita gasama bashize kwa muganga boheza bakabibona ati bindi bimenyetso bya gasama navyo tubona bakabona kunuka kwa muganga
iyo ndwara ngirashobora gufata n'abakuze ariko ngira karira abana bari hagati y'imyaka 2-5
ikarira abana hagati y'imyaka 2-5 cane ariko nabarenze iyo myaka birashika bakayikwara hagati y'itanu na 12 naho nyene turayibona akatari gake kuko burya ibigoga bivana novuga ngo hariho umuntu usanga umubiri wiwe ukarigwa gusumba uwundi ariko cane cane tukunze kuyibona hagati y'imyaka 2-5
huko muganga Ameri nije imbere abisigura ngiyo ndwara irandukira cane biciye mu mpemo
irandukira ica mu mpemo bana barayandukizanya n'ukuze yo yandukiza umwana n'umwana yo yandukiza ukuze mbere irandukira cane kuko ica mu mpemo birumvikana
muri buce nandi yamagara y'abantu izokurikira muganga Ameri nije imbere adusigura ingene ubwo bwoko bw'ibigoga buvugwa nico umubyeyi yokora kugira ikingire umwana wiwe
urakeneye honela muco naho turangirije makuru twari twabateguriye kuri no mutaga ariko imbere yuko duhanaga hindukira ndabibutse ko hazindutse humvikana masase mu mitumba ya Dondika yange na Masare muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza amakuru ava mu gipolisi akabyemeza icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akaba yemeye kugira icavuze kuri ivyo makuru yacu yo hanyuma mwakoze rero mwese mwadukurikiranye yakoze na François Akimana ari mu binga bw'ivyuma yakoze na Francine ndiyo kubgaye hagarariye no makuru mwumvise mu cyo cya Placide niyo mungere mugira umutaga mwiza.